Ibirori, ibirori byo kugurura indwi yahariwe gukinga no gutegekanya kazoza kuri bene gihugu bahurikiye mu mashyirahamwe yo kuvuzanya PAMISA.
Bitewe iteka n'umushikanganji w'agateka kazi na muntu, imvano n'iterambere ridakumira, ubunyamabanga nshingwabikorwa ntegerezo z'umugu ujejwe gukinga no gutegekanya kazoza ka bene gihugu CEPSNPS, buri n'iteka ryo kubatumira mu birori bizobera ku murwa mukuru w'intara ya Rutana. Ku munsi wa kane igenekezo ya 30 Nyandagara 2018 isaha zine zo mu gitondo ku kibuga cy'inkino.
Twijugira amashyirahamwe yo kuvuzanya niyo girumba n'iterambere ry'ingo zacu, kuko magana aruta amajana.